Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka
na Thomas Kamirindi.
Kaze mu biganiro vyacu vyo kuri no saha.
Seeing both Mr. and Mrs. Obama be parents in public, particularly parents in public where the spotlight is on them and their kids all the time, I think it's been very commendable the way they've raised their kids.
Uwo ni umumenyeshamakuru Eric Erickson wa radio yitwa WSB mu gisagara cha Atlanta hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwiragi rya Perezida Obama. Ni mukanya gato mu makuru makuru.
Hanyuma mu zindi ngingo z'ingenzi, Perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangiye kuganira n'abategetsi b'isi. Ubwo kandi ariko niko abaturage batishimiye itorwa rya Donald Trump bakora imyigaragambyo.
Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahera no muri Amerika. Ejo ku munsi wa gatatu mu bisagara bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu barihaye amayira bagira imyerekano yo kwiyamiriza Donald Trump yarayatsinze amatora y'umukuru w'igihugu hano muri Amerika. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bagenda bafise inzandiko bongera baririmba bavuga ko Trump ari umunyamacakubiri kandi yanka abakenyezi. Abantu benshi baruzuye ibarabara rya gatanu riri hagati na hagati mu gisagara cya New York, ahari inyubakwa ya Donald Trump ifise amagorofa menshi ikaba ari nayo abamwo, bafise inzandiko zo kumwiyamiriza. Wundi mugwi w'abagira imyerekano bahuriye kuri White House ahagiye kuba muhira hashasha ha Donald Trump hano i Washington DC. Hafi yaho ku ibarabara ryitiwe Leta ya Pennsylvania ahari hotel nshasha ya Donald Trump, baje bagira imyerekano baririmba bavuga bati: mubivuge cyane muvyemange impunzi twarahawe ikaze ino. Hakurya mu burengero bw'igihugu, abari mu myerekano i Los Angeles, i San Francisco, Portland, mu gisagara cya Seattle barerekanye umubabaro wabo uko umukandida wabo Hillary Clinton yatsinzwe na Donald Trump. Imyerekano bagize yatumye uruja n'uruza rw'imiduga ruhagarara. Hagati na hagati y'igihugu naho imyerekano yarakozwe mu bisagara nka Chicago, ibisagara bibiri bikuru byo mu ntara ya byo muri Leta ya Minnesota, mu gisagara cha Omaha muri Kansas City no muri Leta ya Missouri.
Ubwo ariko hagati aho ngaho, Perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye kwitegura imirimo ye mu kanya ubu yatangiye kugirana inama na Perezida Barack Obama. Baracyaganira, bamaze iminota mike ya bari kumwe, bahuriye aho Perezida Barack Obama akorera na Donald Trump nyina zakorera akanahaba muri White House hano Washington. Barimo baraganira ku buryo bazahererekanya ububasha ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere gutaha. Ibyo ni President Barack Obama wabitangaje ejo ko yari yatumiye rero Trump kugira ngo babiganireho bizabe mu mutuzo. Icyo gihe President Obama ntiyahishe ko bombi bafitanye byinshi batavugaho rumwe, ariko ko bafite inshingano yo guhererekanya ubutegetsi mwituze nk'uko byabaye umuco hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida watowe kandi yatangiye kuganira n'inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika hirya no hino ku isi kugira ngo abahumurize. Bityo Perezida Trump yaganiriye kuri telefone na Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe. Nk'uko umuyobozi w'imirimo mu biro bya Shinzo Abe yabibwiye Ijwi rya Amerika, Trump na Abe bazahura mu cyumweru gitaha mu mujyi wa New York. Shinzo Abe azaba abaye umutegetsi w'umunyamahanga wa mbere uzabahuye na Perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe yiyamamazaga, Donald Trump yavuze ko aramutse atowe ashobora gutahura ingabo z'igihugu cye zikambitse mu Buyapani ndetse n'ahandi hose ku isi, niba ibyo bihugu zirimo bidatanze amafaranga y'ikiguzi cyo kuhaguma. None rero yaratowe, azabishyira mu bikorwa se cyangwa ntabwo azabishyira mu bikorwa? Nibyo rero yatangiye guhumurizaho inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uretse Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani, Perezida watowe Donald Trump yaganiriye nanone kuri telefone na President wa Korea y'Epfo Madame Park Geun-hye na Minisitiri w'Intebe wa Australia Malcolm Turnbull. Bose rero yabijeje ko atazatezuka ku mugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo kubafasha mu birebana n'umutekano wabo.
Handi naho ejo ku munsi wa gatatu igisirikare cya Amerika cyatangaje ko ibitero byo mu kirere bagize ku bagwanyi ba Leta ya Kiisilamu muri Iraq na Siriya byishe abasivile 64 bikomeretsa abandi 8 muri uwo mwaka mu mwaka uheze. Ibiharuro bishasha byatangajwe n'ibiro by'abasirikare ba Amerika mu bikorwa byo kugwanya Leta ya Kiisilamu bivuga ko abasivile bishwe kuva ibikorwa byabo bitanguye mu mwaka w'2014 ari 119 abandi 37 bakakomerekera. Imigwi y'abaharanira agateka kazina muntu yoyo ivuga ko ibitigiri by'ukuri birenzaho kurusha. Ishyirahamwe Amnesty International vyatangaje ko mu kwezi kwa 10 ibitero byo mu kirere vyagizwe n'urunani rw'ibihugu biyobowe na Amerika vyahitanye abantu barenga 300 muri Siriya honyene mu myaka 2 iheze.
Inama rusange ya 85 y'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'igipolisi Interpol iteraniye mu mujyi wa Bali mu gihugu cya Indonesia yatoreye minisitiri wungirije w'umutekano w'imbere mu gihugu Bushinwa Meng Hongwei ku mwanya wa president mushya w'uyu muryango mu gihe cy'imyaka 4. Meng Hongwei asimbuye umufaransa kazi Mireille Balestrazi. Meng Hongwei abaye umushinwa wa mbere uyoboye Interpol. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nka Amnesty International yatangaje impungenge itewe n'itorwa rye, bavuga ko Ubushinwa bwarenze ku mategeko ya Interpol inshuro nyinshi mu rwego rwo guhonyora uburenganzira bwa muntu. Nyamara amategeko ya Interpol abuza uyu muryango kwivanga mu bibazo bya politiki, bya gisirikari, iby'amadini cyangwa iby'amoko byo mu bihugu biwugize. Ubushinwa bwinjiye muri Interpol mu 1984 nibwo buzakira inama rusange ya 86 ya Interpol mu mwaka utaha, naho inama rusange ya Interpol yo mu 2018 izabera muri Uganda. Interpol yashinzwe mu 1923 ishinzwe ubufatanye n'ubutwererane bw'igipolisi cy'ibihugu 190 bigize icyicaro cyayo kiri mu mujyi wa Lyon mu Bufaransa. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mushobora ariko no kudusanga ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA Radio yacu.
Unaho ni wa mwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamenyesheje inama nshingamateka ko ingingo y'ibihano yari yafatiye abategetsi b'Abarundi bagize uruhara mu ruhagarara mu gihugu mu mwaka w'2015 bibandanya. Iyo ngingo yari guhagarara ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa 11 uyu mwaka, ariko basavye yuko ivyo bihano bibandanya. Perezida Obama hasanga uko ibintu vyifashe muri iki gihe mu gihugu cy'u Burundi bibandanye kubangamira umutekano na politike mpuzamakungu ya Amerika mu buryo budasanzwe. Iyo ngingo yafatiwe abategetsi nukuzibira amatungo yabo no kubima amaviza yo kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo bihano vyari vyafatiwe abategetsi bane b'Abarundi harimwo Alain Guillaume Bunyoni, umushikiranganji ajejwe umutekano Godefroid Bizimana, icegera c'urongoye gipolisi mu Burundi Cyril Ndayirukiye yahoze arongoye ubushikiranganji bwo kwivuna abansi, na Godefroid Niyombare yahoze arongoye ibiro vy'iperereza.
Ijwi rya Amerika noneho tujye mu Rwanda, aho abadepite bagize komisiyo ya politiki mu nteko ishinga amategeko basuzumye umushinga w'itegeko rigena ibihabwa abayobozi bakuru batakiri mu mirimo. Ni inkuru dukesha Asumta Kaboyi.
Minisitiri w'abakozi ba leta avuga ko umushinga w'itegeko ugamije kugabanya ibyagendaga ku bayobozi bakuru mu gihe batakiri mu kazi uteganya ko aba bayobozi bajya bahembwa amezi atandatu mu gihe mu itegeko risanzweho bahembwaga igihe cy'umwaka. Minisitiri Uwizeye Judith ushinzwe abakozi ba leta atari ibi byonyine bizakurwaho ko n'amafaranga yo guhamagara yakomeza guhabwa aba bayobozi batakiri mu mirimo, ayo kwakira abashyitsi, imodoka zahabwaga aba bayobozi, byose byavanwaho mu gihe batagikorera leta mu rwego rwo kubungabunga umutungo wa leta. Izi mpinduka abadepite bagize komisiyo ya politiki mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda bazigaragaje ko zifite inenge. Benshi bahuriza ko umuntu wabaye mu buyobozi bw'igihugu akwiye gukomeza gushyigikirwa na leta kugira ngo hirindwe imibereho ye mibi yatuma bisebesha igihugu.
Amezi atandatu mu by'ukuri ku muyobozi ngewe mbona ari make, kumva muri ayo mezi atandatu ntabwo aba yari yenda yari yakiteguye neza kugira ngo abone undi murimo.
Nibyo koko ko dukwiye kubungabunga umutungo w'igihugu, ariko nanone nta muntu kubakozi, reka mere kubakozi, nta muntu ujya agabanya umushahara w'umukozi.
Umukozi wa leta ukora neza witanga utajya mu bindi bintu utajya mu nduruburi za zindi za kera, ukwezi kurangira kuri konti ye nta mafaranga ari. Niba bihagaritse no kuvuga ngo niyo nzara yivamo niyo modoka yagendagamo ntazayigurira mazutu.
Abadepite kandi ntibashyigikiye ibigaragara mu mushinga w'itegeko uvuga ko umuyobozi uzajya ufatirwa mu makosa azajya ahita yamburwa ibyo yagenerwaga kugeza igihe inkiko zimugiriye umwere. Ibi benshi mu bagize komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe ibya politike babigaragaje nko kubangamira uburenganzira bwa muntu.
Mutekereze umuyobozi mukuru wo mu gihugu cyacu kunanirwa kwishyura umwavoka kubera yuko leta twavuze ngo tujye kukubikira.
Turahamwe n'icyaha n'umunyacyaha. Yenda niyo umuntu yavuga ngo n'abayobozi nta zindi rusuruse uretse ibyo bahabwa. Kandi mwese murabizi yuko abantu bafashe imodoka iri ku mwenda abana be bigaga. Ibyo byose rero one day nta cyaha kiramuhama birahagaze. Inkiko zacu nazo ntabwo tuvuga ngo ni imiseke igoroye zirakora mu munsi umwe zirangize. Ibintu biragiye bikubise amezi atandatu. Umuntu abaye umwere.
Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Uwizeye Judith yasobanuriye komisiyo y'abadepite ko guhindura itegeko bigendanye n'uburyo bwo guhuza ibyo abayobozi bakuru bahabwa n'abandi bakozi ba leta muri rusange.
Nkumva amezi atandatu rero turamitse tubihuje n'abandi bakozi basanzwe. Buriya n'abandi bakozi basanzwe iyo baburiye umurimo bo bakomeza guhabwa biri bya gatatu by'umushahara amezi atandatu. Ayo mezi atandatu abaye rusange mu buryo bwo kugira ngo tugabanye bya bindi byo kwitana ba mwana abakozi basanzwe nabo bakavuga batari ko twebwe kuki bibiri bya gatatu kuki ataho umushahara bose nk'abanyapolitiki bandi basanzwe byaba amezi atandatu abantu bose, ni ukuvuga guhera kuri kategori y'abayobozi kategori ya kabiri kujyana no kugeza ku bandi bakozi bose basanzwe. Ese umuntu uketsweho icyaha akagomeza agahabwa ibyo yagenerwaga nta cyabaye then bikarangira abaye umunyacyaha, ibyo twamuhaye bizaba recovered gute?
Impaka zo kugabanya iby'abanyapolitike bahabwa zagiye zumvikana no mu bantu basanzwe cyane cyane abakiri bato batagira imirimo, aho usanga bavuga ko abanyapolitike aribo bakwiye kujya bava mu mirimo yabo bakihangira imirimo kuko baba bafite igishoro. Umugenda nabo bumvikanisha ko kuva ku mirimo nta mperekezi ihagije bahawe bahita binjira mu batishoboye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda. Dukomereza amakuru hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko mubizi, amatora y'umukuru w'igihugu yarabaye, uwatsinze yaramenyekanye, ni umurepublikani Donald Trump. Noneho n'uwatsinzwe nawe yarabyemeye, ni umudemokrate Hillary Clinton. Yifurije rero perezida mushya amahirwe nuko anamusaba yuko yaba umuyobozi mwiza ku benegihugu bose. Kuri iyi nkuru dutega amatwi Eric Bagiruwubusa.
Umukandida w'ishyaka ry'abademokrate Hillary Clinton kuri uyu wa gatatu yemeye ko yatsinzwe n'uwo bari bahanganye wo mu ishyaka ry'abarepublican Donald Trump. Madame Hillary Clinton yavuze ko yizeye ko Bwana Trump azaba perezida mwiza ubereye abanyamerika bose. Ariko Madame Clinton wahoze ari sekretari wa leta wa Amerika wari witeze ko abo umugore wa mbere ubaye perezida wa Amerika yanagarutse ku buremere bwo kuba atahiriwe n'amatora. Ubwo yari mu mujyi wa New York ageze ijambo imbere y'imbaga y'abamushyigikiye, Hillary Clinton yagize ati "Birababaje kandi ni agahinda kazambara igihe kinini." Yavuze ko Amerika yacitsemo ibice kurenza uko bamwe babitekereza. Ariko ko kuba abademokrate batsinzwe bagombye guha umwanya umukandida watsinze bakamutega amatwi bakamuha amahirwe yo kuyobora. Aha yavugaga Donald Trump. Madame Hillary Clinton yasabye abamushyigikiye kumva ko batagomba guhagarika guhatanira kugera ku kiricyo kuko bikwiye. Ku rundi ruhande, Donald Trump, umukandida uhagarariye ishyaka ry'abarepublikani nyuma yo gutangazwa ko yatsinze, yavuze ko atazibagirwa abanyamerika b'indashyikirwa bamuhesheje amahirwe yo kugera ku ntsinzi y'amateka muri politiki ya Amerika. Bwana Trump abinyujije ku rubuga rwa Twitter yagize ati "Umugabo n'umugore bari baribagiranye ntibazongera kwibagirana ukundi." Ati "Tuzahurira hamwe ku buryo butigeze bubaho mbere." Umuherwe ufite imitungo ibarirwa muri za miliyari z'amadolari y'abanyamerika yitezwe ko azatangira akazi ke ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha wa 2017. Uretse kuba perezida wa Amerika, azababaye umugaba w'ikirenga w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika utarigeze ugira undi mwanya torerwa mbere, utarigeze ujya mu gisirikare cyangwa ngo agire undi mwanya wo mu rwego urwo arirwo rwose rwo hejuru mu butegetsi bwa Amerika. Ku myaka y'70 y'amavuko azaba ari nawe mukuru w'igihugu wa mbere ukuze kurusha abandi ubanye muri presidence ya Amerika kuyobora imyaka 4 nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo yatangazwaga bwa mbere nk'uzahagarariye ishyaka ry'abarepublikani, Bwana Donald Trump yabanje gufatwa na bamwe nk'utazagera kure. Yagiye asererezwa n'ibitangazamakuru mpuzamahanga n'abanyapolitiki ubwo yiyamamazaga ariko ibintu byamubujije gutsinda uwo bari bahanganye Madame Hillary Clinton. Uyu Hillary Clinton mu masaha yo mu gitondo kuri uyu wa gatatu yahamagaye Trump amushimira ko yamutsinze. Yabikoze mbere yuko ageze ijambo kuba mushyigikiye mu mujyi wa New York. Donald Trump akikijwe n'umuryango we harimo umuhungu we n'uwo bahisemo kumwungiriza ubwo yari New York. Yagize ati "Nemereye mwese abaturage ba Amerika ko nzaba perezida w'abanyamerika bose." Umuvugizi wa Presidency ya Amerika Josh Earnest yatangaje ko Bwana Barack Obama perezida wa Amerika urimo gusoza manda ye yahamagaye Trump kuri telefone amushimira namutumira muri White House. Abo bagabo bombi, perezida Obama urimo gucyura igihe na perezida watowe Donald Trump, babonanye kuri uyu wa kane hano i Washington muri Presidency ya Amerika. Yavuze ko guhererekanya ububasha mu mahoro no mu mucyo ari nacyo kintu gikomeye perezida Obama yagarutseho umwaka ugitangira, kandi ko no guhura na perezida mushya watowe ariyo ntambwe igomba gukurikiraho. Hashingiwe ku byavuye mu matora, hari amakuru avuga ko umukandida Donald Trump watowe cyane n'abantu bitari byitezwe ko bamutora barimo abazungu bo mu bice by'ibyaro, abagabo n'abataragize amahirwe yo kwiga za kaminuza. Impamvu aba bamutoye bivugwa ko biyumva nk'aho basigajwe inyuma mu mpinduka zagiye zibaho mu birebana n'ubukungu, kandi ko bakuruwe na politiki ya Donald Trump yavugaga ko yakoresha aramutse atowe nk'amategeko arebana n'ubucuruzi abimukira, no kuba yaravuze ko azubaka urukuta runini ku mupaka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexico, kandi ko naramuka atowe icyo gihugu kizishyura kugira ngo gihangane n'abimukira baza muri Amerika nta byangombwa. Madame Clinton we yatowe cyane n'abanyamuke, abagore n'abize amashuri ahambaye. Byavuye mu matora byerekana ko 9 ku 10 mu banyafurika baba muri Amerika, Donald Trump azatangira gutegeka afite kongere yuzuyemo abarepublikani. Nyuma yaho nanone kuri uyu wa kabiri abagize ishyaka byarangiye biganje muri Sena ari nabo bayiyoboye. Ibi bivuze ko abarepublikani ari nabo bazaba bayoboye urukiko rw'ikirenga, kandi bishobora kuzamara igihe kinini.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Makuru y'iradijwi rya Amerika arabandanya. Perezida Barack Obama yari yipfuje kuba umutegetsi yahinduye byinshi ku mateka y'igihugu cy'u Amerika murantunga. Yamara umukuru w'igihugu yatowe Donald Trump yarahiye ko agiye gusenyura byinshi mu byo Obama yamaze imyaka itari mike atunganya canke ashira mu ngiro ibindi kuri inkuru Eloge Willy Kaneza
Igihe yiyamamariza ubwa mbere kibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2008 Barack Obama yavuze ko yizigiye kuzoba umuperezida azana impinduka yamenyesheje ko iminsi ari imyero ku mpinduka nk'uko byari igihe hatorwa mu Republikani Ronald Reagan mu mwaka w'1980 Ijambo yavuze mu ijoro yaronkeye mu insinzi mu gisagara cya Chicago mu mpera z'uwo mwaka w'2008 uwo mwirabure wa mbere w'umunyamerika yashize akaburungu ku myaka 2019 y'intwaro z'abazungu b'abagabo gusa yahise yiyemeza gushiraho gahunda yo kwivuza abantu bazomwibukira ko igikorwa kitazibagirana mu gisata cy'amagara y'abantu iyo gahunda yo kwivuzizwa ku izina rya Obamacare Inyuma y'imyaka 8 Barack Obama yiteguriye gushikiriza ubutegetsi umukuru w'igihugu yasezeranye kuzosenya uwo mugambi n'ibindi byashitswe ko bitoroshe nk'amasezerano yerekeye ibigwanisho ruhonyanganda hagati ya Amerika na Iran n'ibindi Umuhinga muri kahise k'abakuru b'ibihugu Alan Richman wo muri kaminuza yitwa American University y'i Washington DC yabwiye ijwi rya Amerika ko Obama yabaye intangarugero
Obviously he is the first African American president but he's governed as the president of all Americans
Yagize ati icyambere cyo yabaye umwirabure wa mbere atwaye Amerika ariko yatwariye abanyamerika bose atari nk'umukuru w'igihugu mu rwego runaka ibi birahambaye cyane kuko yaba amacakubiri y'ubwoko ayurukoba cyane gukinyiza abakenyezi ubu birengeye yabaye icyitegererezo gikomeye Bwana Obama ntiyigeze agwa mu rudubi na karorero mu kuvuga ijambo Uko yabonetse nka Sebibondo yitaha abana biwe ni kimwe mu byatumye Obama ashimagizwa muri politike nk'uko bishikirizwa n'umenyeshamakuru Eric Erickson yavuganye n'ijwi rya Amerika ku buhinga bwa Skype
Seeing both Mr. and Mrs. Obama be
wiheje bose Obama n'umutambukanyi wiwe bari mu bandi bantu nk'abavyeyi amaso yose abahanze n'abana babo igihe cyose nibaza ko barera n'abana babo iteka rikomeye Umuhinga Richman yemeza ko kuvyerekeye ku umuvyeyi w'umugabo umupapa Obama afise amanota menshi n'icyubahiro kurusha uwahoze ari perezida wa Amerika Ronald Reagan aha nanone umuhinga Richman abisigura muri aya majambo twararonse abakuru b'ibihugu b'ibihangange kera nk'akaroni Ronald Reagan Ronald Reagan ntiyigeze abicitegererezwa nk'umugabo mu rugo si uko yahukanye ntaco bitwaye ariko yari afise imigenderanire mibi cyane n'abana biwe yari irengagiza umuryango wiwe ku bw'akazi ivyo Obama tigeze akora na rimwe ariko bigeze ku migambi yo hanze y'igihugu niyo mu gihugu hagati abize kahise bavuga ko Obama atamye abyifatamo neza gusa nka bose berekana igikorwa cyo kwica umukuru wa Al-Qaeda Osama bin Laden nk'umugambi wiwe wa mbere muri politike yo gukingira umutekano w'igihugu abantu benshi nabo babona kunagura imigenderanire hagati ya Amerika na Cuba nk'ikimenyetso ntibagiranwa mu mateka y'isi Mugabe n'ijyane zo muri Syria n'intambara zibandanya mu buseruko bwo hagati bibonwa nk'ivyamunaniye. Abo mu mugambwe w'abademokrate barishimiye amasezerano Amerika yagiranye na Iran ku bikoresho ruhonyanganda ariko abarepublikane bacayagwanye. Abahinga benshi bemeranya ko kugerageza gusubiza hamwe n'Uburusiya no kunagura imigenderanire n'Ubushinwa bitagenze uko vyari vyateguwe. Hagati mu gihugu abahinga basigura ko imigambi ihambaye ya Obama ari uburyo yagerageje kugira abantu bose bashobore kwivuza neza n'uko abafise ibitsina bimwe bokwemererwa kwabirana ariko si bose banezerewe iyi migambi umumenyeshamakuru utsimbaraye cyane ku matwara y'umugambwe wa Republika Eric Erickson abisigura muri aya majambo turavye imico yarahinduye igihugu bikomeye ntawuzi ko ari byiza ku kiringo kirekire Umenyesha makuru Erickson avuga ko Perezida Obama yazanye impinduka zihuta kandi zifatiye ku isitso mugabo abanyamerika batabishigikiye bose. Ibyateye imbuto ku mukandida w'umurepublikani nka Donald Trump uwo Erickson agwanya. Abajijwe niba Obama yashikije intumbero yihaye nk'umukuru w'igihugu azana impinduka, umuhinga mu vya kahise Alan Richman yavuze ko Obama yaberewe intambamyi n'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Richman agira ati:
"Culturally he has fundamentally transformed. Nibaza
ko yabaye umuperezida azana impinduka, icyo yabaye n'umukuru w'igihugu ahambaye. Abatumye adashikirizo yiyemeje nk'abahoze ari abaperezida ba Amerika barimo Roosevelt canke Reagan n'abatavuga rumwe nawe. Naho imisi Obama asigaje ku ntebe y'umukuru w'igihugu atari myinshi, aremewe cyane kurusha Ronald Reagan ugereranije n'ibyo yakoze mu gihe cyo gutwara kwiwe. Abanyamerika nka bose barashimagiza umuryango wa Obama naho batemera imigambi yiwe yose nk'umukuru w'igihugu.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika isaminanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turasozera ibiganiro vyacu vyo kuri no saha, ariko mbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Ejo ku munsi wa gatatu bisagara bitandukanye vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu barihaye amayira bagira imyiyerekano yo kwiyamiriza Donald Trump yarayatsinze amatora y'umukuru w'igihugu hano muri Amerika. Abantu bihumbi n'ibihumbi bagenda bafise inzandiko bongera baririmba bavuga ko Trump ari umunyamacakubiri kandi yanka abakenyezi. Abantu benshi baruzuye ibarabara rya gatanu riri hagati na gati mu gisagara cya New York ahari inyubakwa ya Donald Trump ari nayo abamwo, bafise inzandiko zo kumwiyamiriza. No mu bindi bisagara mu burengero bw'igihugu no hagati mu gihugu harabaye imyerekano mu bisagara bitandukanye.
Hagati aho ba perezida bombi uri mu cyuri gihe nuza musimbura Barack Obama na Donald Trump baganiriye mu kanya gashize barabahejeje kuganira bagize ikiganiro kirekire nk'uko bavuga ku buryo butari buteganijwe. Ibyo rero bavuzeho cyane cyane ni ukuntu bazahererekanya ubutegetsi mwituze nk'uko umuco wa politiki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umeze. Perezida Obama ategura uyu mubonano yari yavuze yuko bafite byinshi batumvikanaho ariko ko ari inshingano yabo yo gushyira hamwe bagahererekanya ubutegetsi mwituze. Hagataho kandi perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye no kuganira n'inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka minisitiri w'intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe, president wa Korea y'Epfo na minisitiri w'intebe wa Australia. Ayabahumurije rero ko atazabatererana mu birebana n'umutekano. Igihe yiyamamazaga yari yavuze yuko ashobora kuzatahura ingabo zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imbi bihugu zirimo nabyo bidatanze amafaranga y'ingurane yaho nyine yuko abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba muri ibyo bihugu.
Njeti rero mwese mu gukunda Radio Ijwi rya Amerika ahanini aho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka
na Thomas Kamirindi.
Turabashimiye ko mwaduteze amatwi. Mugire umugoroba mwiza.
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.